Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwanamutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri itariki 17 y'ukwezi kw'11 mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Twarabona yuko nkumbura bariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose, ariko tukaza tuvuga tuti ubwo rubanza rero ntibarubandanye, babicishe mu mategeko, ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Uyo ni Pierre Claver Nahimana, umukuru mugambwe Savanya Frodebu, perezida Mikindadaye yakomokamo, ashima kutungana mu Burundi wikubisagashi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama y'abakuru wa karere k'Afrika y'umuseruko yatumwe ko na perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hamwe n'inkuru yerekeye inama nyafrika ku butunzi utageramira ibidukikije yatangwe mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Federico. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarugaye ambasade yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mvo z'icyo yise amakuru yo kwizihirwa yemeza ko ishobora guterwa n'igitero cy'iterabwoba. Ambasade y'i Kinshasa ikazoguma yugaye gushika niburiburi kuri uyu wa kabiri, kandi Abanyamerika bose bari muri Kongo basabwe cyane kwiyubara. Leta ya Kongo yagiriza Leta Zunze za Amerika guteza icuka cy'ubwoba mu banyagihugu mu kugara iyo ambasade yabo. Ivuga kandi ko Washington hamwe n'abandi bankiwe kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 kuza. Abategetsi ariko ntibavuga icyo biyumvira ku nyungu abo yagiriza boba barondera mu gusamaza abanyagihugu, ariko bavuga ko indorerezi z'amatora z'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'ikigo citiriwe Carter kiri aha muri Leta Zunze za Amerika batatumiwe mu gukurikirana canke kuba indorerezi muri ayo matora. Hatumiwe ibihugu byo muri Afrika gusa. Tukivuga kuri ico gihugu, abantu babiri barishwe n'abarwanyi b'umuhari ADF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko byashikirijwe n'umutegetsi wo muri ako karere ejo ku munsi wa mbere, mu gihe kuri wa kabiri ariho hatekanijwe urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara ryitwa Mbau Kamango mu buraruko bw'igisagara c'intara ya Beni, nkuko byashikirijwe na Donat Kibwana, mustanteri muri ako karere. Abwegeka ku muhari Force Democratique Allie ADF mu Cyongereza, FDA mu Gifaransa, umuhari wa gisirikare w'abayisilamu wamuka muri Uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva mu mwaka w'2014. Kuri wa kabiri rero niho amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntara ya Beni atekanya urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi buri ko burabera muri iyo ntara yabo. Muri Afrika kandi muri Zimbabwe, leta isabwa gutunganya indishi, gutanga indishi y'akababaro no gusaba imbabazi ku bwicanyi kivunga bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe 1980 aho abanyagihugu ibihumbi bo mu bwoko bw'inkehwa bw'aba Ndembele bagandaguwe. Imihari haranira agateka ka muntu ishikiriza ko mu ntara ya Matabele Land abanyagihugu barenga ibihumbi 200 bishwe n'abasirikare ba leta bari bahawe imyimenyerezo ya gisirikare na Korea ya Ruguru hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe 1980. Umukuru wa komisiyo y'agateka ka zina muntu muri Zimbabwe Elasto Mungwadi avuga ko ubwo bwicanyi bwabereye igukura handi kwabaye uguhungabanya agateka ka muntu. Perezida Emmerson Mnangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi ari we Robert Mugabe yaranse gusaba imbabazi, ariko akavuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Avuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu icyo wiyumvira kuri ubwo bwicanyi. Aya makuru radio yanyu iyakesha Columbus Mavunga umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ibulawayo ni mu gisagara kigira kabiri muri Zimbabwe. Muri Amerika naho muvukanyi wa perezida wa Honduras Juana Orlando Hernandez yagirijwe muri Leta Zunze za Amerika kudandaza mu mpisho ibiyayuramutwe vya kokaine hamwe n'ibirwanisho. Ibyo byashikirijwe n'ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere. Juan Antonio Tony Hernandez n'umugabo w'imugwi w'umushingwa manza w'imyaka 40 y'amavuko kandi yahoze ari umushingwa manza w'umugambwe uri ku butegetsi ejo kuwa mbere niho yarenguka muri sentare y'i Miami muri leta ya Florida muri Amerika aho yafatiwe ku munsi wa gatanu. Inyuma y'ifatwa ryiwe ibiro bya perezida muri Honduras byashikirije ko atanumwe ari hejuru y'amategeko kandi kumuntu wese afise uburenganzira bw'umufasha kuburana kandi akiri umwe akiri umwere mu gihe ataco abaragirizwa. Mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yaratangaje ko inama nshingamateka imirwi yose ikoranye izotora ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 kuza kugira yemeze canke ihakane amasezerano yumvikanywe n'ubumwe bwa Buraya yo kuva muri uwo muryango. May yaragabishije abashingamateka ku munsi wa mbere ko atazi aho Bwongereza buzoshirwa mu gihe abashingamateka batazokwemera ayo masezerano. Mu gihe kandi abashingamateka bo ku mpande zose badahuza na May mu bya politike babandanya kunegura ayo masezerano.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Burundi abashikiriza manza barataye muri yompi François Ngeze yayoboye igihugu mu kiringo gito mu gihumbi 1993 perezida Ndadaye amaze kwicwa. Ni inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Evariste Ndikubanye nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Mu matohoza yatangujwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze kubijanye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kuri uno wa mbere harengutse mu butungane Ngeze François yahuza n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu aho hari kuri leta ya Buyoya yabisikanije n'iya Melchior Ndadaye mu gihumbi 1993. Uwo mugabo ubu atagira amaguru yashikanywe mu nyubakwa za parke nkuru y'igihugu mu gisagara cya Bujumbura mu gitondo cy'uno wa mbere asunikwa ku gakinga k'abamugaye. Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko yarengutse mu biro by'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika kugira abazwe iby'urupfu rwa Ndadaye n'itembagazwa rya leta yiwe. Ngeze François inyuma y'amasaha menshi ariko arabazwa ntiyajanywe mu ibohero nk'uko byagendeye abaherutse kurenguka ku munsi wa gatandatu. Agnes Bangiricenge avugira sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko tashi muhiri we. Ngeze François niwe yasomye mu mwaka w'igihumbi 1993 urwandiko rwavuga ko igisirikare cashinze komite igiye kurongora igihugu gifata kibanza. Komite yari rongowe n'uwo mugabo yarasanzwe ari mu mugambwe w'abadasigana iprona. Umugambwe Sabanya Frodebo Melchior Ndadaye yaturukamwo uri muyishima ku butungane bw'ikubisagashi ukabyura urubanza rw'iyo ncungu ya demokarasi. Petero Karaveri Nahimana arongoye umugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa kamo bari bagize iminsi batera kumviwe.
Aho tubyumviye rero twe twaciye twibuka yuko umugambwe Sabanya Frodebo wama se kuravuga uti yabona nyabuna ubwo rubanza dusubire gugurugwe kubera kuko ingene byari byagenze ubwa mbere twarabona yuko nkumbura ariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose. Ariko tukaba tuvuga tuti ubwo rubanza rero ntibarubandanye babicishe mu mategeko ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri ntitugume twiceka ibintu.
Umugambwe Sabanya Frodebu usanga ubutungane butohereza gusa ku rubanza rw'uwahoze arunguye igihugu muganga w'abadasigana Eprona. Barashima ko ubutungane bwatanguje amatohoza ku bwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye ku kibazo cy'uko hari makuru avuga ko umugambwe arongoye wagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abarundi Abel Gashatsi arabihakana. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko nimba hari abadasigana bagize uruhara muri iryo gandagurwa bohanwa ku gatwe kabo agasaba ko butungane bwokora butavanguye
umugambwe adasigana iprona umunyamugambwe uwari we wese yoba kumbure afise ico yagirizwa kubijanye n'ubwo bwicanye nibaza ko yokurikiranwa ku gatwe kiwe ica kabiri tukavuga tuti butungane yo nimba butangwe gukora bene ico gikorwa hariho abandi bari mu gihugu bidegemvya kandi bazwi neza ko bagize uruhara ntangere mu kugandagura bene baba barundi butungane rero nibaza ko goca bubandanya ntibugire ico bukurikirana kuri uru ruhande gusa canke ku mugwe umwe buca bandanya kuko turabona bicanyi bagitembera bagize uruhara mu igandagurwa ry'abavyeyi bacu ry'abene wacu ry'ababanyi bacu ry'abadasigana mu 93
umushingwamanza w'umuryango wa nyakwigendera Melchior Ndadaye nabo nyene ashima ku rubanza rw'ababuranira kwateye intambwe Maître Fabien Nsegatwa yibuka ingene urubanza rw'abagandaguye Melchior Ndadaye kwari rwafashe intumbero itariyo
igihe twari muri sentare haraheze imyaka 20 nabajya bari ko barakurikiranwa nyene bajya basoda batoba bavuga bati twebwe turiko turakurikiranwa kandi ababiteye bijandajandira habiteye cyacu bari ko barinona cyo gituma bose bavuga bati iryo tohozwa ryagizwe sitohoza kuko ryagizwe nabo bokurikirana akaba ari bo babigira kugira ngo bahuma amaso amakungu bahuma amaso abarundi bose bavuga bati nimurabe nimusesengure murabe yuko kudeta yoshobora kugirwa n'umuriyotena hari haba lieutenant colonel hari haba chef d'état major hari habantu bakomakomeye
abakukuruke bane muntu wazangabo sigisirikare c'u Burundi bahagaritswe mu mpera z'indwiheze muri kino gihe bapfungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu ayo namakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'amabohero mu Burundi umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru ku munsi wa 6 w'indwiheze ko nabandi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ariko bararondegwa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 kabiri ubusa rimwe ubusa 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 ubusa 593 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuhuza mukuru mu biganiro by'Abarundi perezida wa Uganda Yoweri Museveni yarangiye mugenzi we u Burundi Pierre Nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ni inkuru yo mumenyesha bakuru b'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasavye mugenzi we w'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ahagarariye akarere ka EAC ku gihugu cyiwe cyo kongerwa mwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha kuwa 3 ukwezi President Nkurunziza yandika ku munsi wa 6 bindi twaraye turangije yagize ati ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro bya ambasade y'Urundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikanganje ajejwe imigenderanire y'Uganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro byanje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburi iburi nkeneye ndwimwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya EAC asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiyo nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo yongera ko kwingingo ya 10 y'ingenda igenga inama z'abakuru b'ibihugu bya EAC itegekanya n'imiburi y'iburindwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu iruhande y'ibi president Nkurunziza yashimangiye ko igihugu kiwe cyari cyasabye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanzirize y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yakugize inyuma izindi ndwi zibiri Izimbo n'ibyasabwe na se Barundi ntivyanyuze Museveni asanzwe mbere ari numuhuza mukuru mu matate y'Abarundi Mwikete yamusubije kuri uyu w'Imana agira ati ingingo ya 10 hano ntikora kuko Burundi bwari busanzwe buzi inama isanzwe n'ibizoyigirwamwo kuko bwaserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura. Yongera ko kwabashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa YAC bibihugu bibugize bumvikanye kukiranga misi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu no kwa 12/2018 kandi ko bigaragara muri ico kiranga misi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania. Bwana Museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC amusaba kongera kw'ingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama, niko Museveni avuga. Uhagarariye umuryango wa EAC muri iki kiringo yinginga president Nkunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe igihe kirekire rwose kandi byihutirwa, akamusaba kutabimbohe rutonde. Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC bitazozanira neza uwo muryango, akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama tanke kizokorana ku itariki yagenywe, no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania. Yibutsa mugenzi we w'u Burundi kwibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi. Kuri iyo tariki nyene Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite. Yari yamubwiye ku inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26, iyo umugwi w'integuro ikaba kuwa 27, iyo abashikiranganji kuwa 28, abakuru b'ibihugu bagashika kuwa 29, maze bagaca bagira inama yabo bukeye. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC vyasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisivya izoba ku itariki yashinzwe. Risigura ku iyo nama ya 20 izokwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye ibijanye n'ukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa EAC. Muri iyi nama ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa, nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe William Mukapa babitangaje ku 19 ku kwezi igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo cy'ibiganiro bya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambi uri ku butegetsi batavyitavye. Kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu mu 2015 wari yarusha muri Tanzania agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyirekano y'uko yamiriza ikindi kiringo ciwe yari imaze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. President Nkunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuro imwe yonyene. Hari ku igenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze, aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuruye n'u Burundi muri Tanzania nyene, akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eroje wulika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urwanda rwarakiriye guhera kuri uyu wa mbere inama nyafrika ku butunzi butagiramira ibidukikije yitabwi n'abahinga mu cyo gisata bava mu bihugu birenga 20 bya Afrika. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clavere, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Ni ihuriro rya mbere nyafrika ku iterambere cyangwa ubutunzi budahungabanya ibidukikije, bitekanjwe ko gitabwa n'abarenga 1000 barimo abacuruzi bakomeye, abanyamitahe, abashyiraho za politike, abahinga mu by'ubutunzi, abahinga mu gukingira ibidukikije n'abandi baturuka mu bihugu bikunze guhura n'ibiza nk'imvura nyinshi, ubugaragwa cyangwa imiyaga y'igihuhusi. Intumbero no guhanahana ivyumviro no gufata ingingo ku butunzi butabangamira ibidukikije n'iterambere ridahungabanya abanywa n'ihindagurika ry'ibihe. Madamu Juliette Kabera ni umuyobozi mukuru ajeje ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu Rwanda.
Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zitareba igihugu kimwe gusa, ariko cyane cyane ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere. Ubwo niyo mpamvu tuvuga ngo tuteje imbere iyi gahunda mu Rwanda ntabwo yaba isubije ibibazo byacu, kuko mu by'ukuri hari ibihugu bibangwa mu birwa bo ingaruka zikabageraho vuba cyane kubera ko nk'imyuzure, ariko natwe nuko natwe imyuzure tugiye tuyigira cyangwa inkangu. Ibyo ni ibibazo twese dusangiye, tugize ijwi rimwe, dufite ibibazo bimwe, tubikemure gute? Ingamba twashyiraho twese nk'abafite ikibazo kimwe kugira ngo turebe ukuntu twahangana nacyo.
kugira ngo ibihugu byose bicike ku iterambere ritabangamira ibidukikije. Abo bahinga babona ko amareta akwiye gushira ingufu nyinshi mu kugwanya amahinguriro, ubucuruzi canke ibikorwa bizanira amahera menshi igihugu ariko bikagira ko binahungabanya ibidukikije. Aho ni nk'umwavu ukoreshwa mu burimyi, impuzu zambawe zizwe nka caguwa, ibikoresho byakoze byaba ivyo mu nzu canke imashini zo mu mahinguriro na nyabwonko, byose biva Iburaya, Amerika n'ahandi bikazanwa muri Afrika. Babona ko ari nk'umucafu uza gutabwa muri Afrika.
Mu by'ukuri igihe cyose tutazaba twiyemeje kugira ngo tugabanye ingaruka zituruka kuri imyanda izanwa muri Afrika, ikaza wenda yitwa nk'ibikoresho bya elektronike ariko bikaza mu by'ukuri bituzuje buziranenge. Ibyo ni ibintu byose tugomba kuganiraho, twafata izihe ngamba, twakwiyemeza gute nk'umugabane kugira ngo tuvuge ngo iyi technology ntabwo itubereye. Biza byitwa ko bigura make ariko nyuma y'ukwezi kikaba cyangiritse, ubwo bigasaba ko uhora muri maintenance cyangwa ugura ikindi, ubwo kiba kitagihendutse. Iyo kimaze kuva iwanje mu rugo kitwarwa hehe, ingaruka kiri bugire uwo munsi cyangwa nyuma y'imyaka 10 byateye indwara se byagabanyije umusaruro w'ubuhinzi.
Iryo huriro rihamagarira abikorera utwabo gushira imitahe mu bikorwa by'ubutunzi n'iterambere bitabangamira ibidukikije. Akarorero kerekanywe n'amapikipiki adakoresha igitoro mu kugenda, aboshiraho amahinguriro nkayo, ibigega by'iterambere nka PNUD, igisata cha ONU citaho ibidukikije, ibanki y'isi, ibanki iterambere rya Afrika BAD n'abandi, bimenyesha ko byiteguriye kubafata mu mugongo. U Rwanda nabwo rwakejwe ku migambi yo gukuraho burundu ikoreshwa ry'amasashe canke ubumwanya, hamwe no kugwanya impunzu zambawe zizwe nka caguwa ziva Iburaya na Amerika. Yamara uwo mugambi wowo wo kugwanya impunzu zambawe zizwe nka caguwa waranebaguwe na leta ya Amerika, bituma umukuru w'ico gihugu Donald Trump afata ibihano byo gukura u Rwanda mu masezerano ya AGOA yakuraho amakori ku bidandazwa bimwe bimwe biva mu Rwanda bishoka ku isoko rya Amerika. Iri huriro ryatanguye kuri uyu wa mbere rizosozegwa ku munsi wa gatanu, rifashwe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, ibisata bya ONI n'ubumwe bwa Afrika byita ibidukikije, PNUD, ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika y'iterambere n'abandi. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abagizi wa nabi bataramenyekana barishe umugabo w'imyaka 24 bamuciza si. Uyo ngo yari mu murwi wa binjiza urumogi mu gihugu mu kinyegero, hanyuma ngo arahava arabivamwo. Zikekwa ko yishwe n'abo bahora bakorana. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Agiye kubona hari ngo masaa 12 n'igice za nimugoroba. Mbwira umwana atakuvura gutaka ngo ufite inyota, hano mfite amafaranga 400, genduzane twamusanze tubiri, uranywa kamwe nanjye nywa kandi.
Uyu ni Naisha ari Marceline, umubyeyi wa Ndayisenga Pascal warayishwe n'abantu bataramenyekana. Umubyeyi wa nyakwigendera agaruka ku byabanjirije urupfu rw'umuhungu we wari umaze amezi make akoze ubukwe.
Umwana aragenda n'undi mwana waha wari umuherekeje, akizana ubwo bucupa bubiri, abwira uwo mwana mbese wamberekeza mama akajya kugusomya. Umwana ni muri ka kavura aravuga ati rekada, njyewe imvura igiye kugwa rekanze nihute nje mu rugo ndakibaza ubwo umwana katari kugenda na wakatari kuzutya tugira ngo arajaraje turamushaka turamubura none sinzi ko nagiye kwihagarika bone umurambo gwe guraho gutariho umutwe nibwo natabaje abaturage nizo nzoga yarake zifite mu mufuka abamutereye banasanza kizifite mu mufuka ntago yigeze gutabaza nibo bari bamunize bakamupfuka nikindu ntago ibyo nabimenye ariko tukaba tunakeka ko ari uwo mani iriho wabikoze atumye abo bantu yari afite umugore amusigiye inda ya mbere.
Ubuhamya butandukanye bw'abaturanyi banyakwigendera bugaragaza ko urupfu rwa Ndayisenga rufitanye isano n'ubucuruzi bw'urumogi. Barakeka ko yaba yishwe nabo bigeze gukorana bavana urumogi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwinjiza mu Rwanda rwihishwa. Ni itsinda bavuga ko rifite umuyobozi bakorera witwa Maniriho ari nawe bikekwa ko yamwishe cyangwa akamutereza bakimukorera bakamwica. Bavuga ko Ndayisenga arimo Maniriho bazanira urumogi yarasigaye afata nk'ikigande kandi agatinya ko bazahishura inzira banyuzagamo urumogi.
Uwo mugabo wamwishe yitwa Maniriho kuko ubwa mbere yabatumyeho mbese kubera iki batagikora akazi akazi ko gucura urumogi
yarabakoreshaga
noneho baza kubyanga babyanze rero ahitamo kubahamagara ngo nibaze bavuga impamvu babyanze bahageze kuri afite nakabari ngo nibabahicu yatanze amacupa ne ngo bari kunywa mayaho bigeze hagati ya yari yatejeje igitero cyo kubakubitira umwo bakabica ngo ku buryo batazajya batanga amayira ahantu ho baca. Gurewe uyu munsi ndani Mr. Tishize
Maniriho se asanzwe ashora urumogi cyane
n'ikirangirire.
Inzego zishinzwe umutekano zirahamagarira abaturage gutanga amakuru hakiri kare yabo bakekaho gucuruza ibiyobyabwenge no kumenyekanisha abafitanye amakimbirane kugira ngo bakurikiranirwe hafi hataragira abavutse abandi ubuzima. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakoresheje uburyo bwo guha abaturage udupapuro buri wese akanika w'amazina y'abazwiho n'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Bakusanyije utwo dupapuro maze basomera amazina mu ruhame abasaga 70 bahise batangazwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye impamvu bahisemo gukoresha ubu buryo.
Mbere na mbere ni uko nyine habaye ubwicanyi bushingiye ku itsinda n'ubundi rikoshe isanzwe rikora bibi bacora urumogi. Niyo makuru tumaze kumenya mu by'ukuri muri aya mazina bari gucora ahangaha hari abari n'ubundi hari abamaze gufatwa ku makuru yari yatanzwe n'abaturage. Hariho n'abari wawa hariho n'abakurikiranywe no ku bindi byaha ariko twifuje yuko batubwira amakuru yose noneho kugira ngo duhere ruhande noneho kuri abari gusoma barashyirwa imbere y'abaturage kugira ngo batazamo kugira uwo babeshyira noneho nabo biregure iko noneho n'abaturage babyemeze nibamara kubyemeza habeho gukora dosiye babijyanisha ndetse n'ibiki cyacyabereye.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukomeza uburyo bwo gushaka amakuru mu baturage kugira ngo abafite aho bahuriye no kwambutsa urumogi no kurucuruza bose bafatwe kandi bahanwe hisurwa amategeko. Bamwe mu bakekwaho kwica Ndayisenga Pascal baburiwe irengero bikaba bikekwa ko bahise bahungira mu gihugu gituranye cya Congo aho bafite abandi bakorana mu bucuruzi bw'urumogi. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dufatwa nk'amarembo ibiyobyabwenge byinjiramo kurusha ahandi cyane cyane iby'urumogi. Meya Habyarimana avuga ko hafashwe ingamba cyangwa guhangana n'ibibazo by'ibiyobyabwenge n'amagendo
kugira ngo ni nayo mpamvu muri iyi minsi turi gufata benshi yaba ari abacuruza urumogi abaruvana muri Congo ndetse n'abandi bakora ubucoracora busanzwe. Abaturage ntabwo batinyuka kuvuga neza cyane cyane abatuye ku mupaka cyane abo bantu bakora ubucoracora. Ubu twashyizeho ubu buryo abaturage bari gutanga amakuru mu buryo butababangamiye cyangwa se bushyira mu kaga umutekano
wabo. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njoti mwese mkundi radio Ijwi ry'Amerika ligano yetu kateguri ya mwaka kanya wigaru kiengaha tuuneho kanda kanya kogoshimi na engineer ya dufashije muwinga bugizioma hamwe na Jeffrey ya dufashije kwegeranya ligano ilo tuwa kateguri kuli mikro mwalikumu na Federica Monikije ama kuruna yu mwashikirijwe na Aloiza Bigirimana na kwaze kututega matukui tulabifurije ama horo numonsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.